Amahoro neza bagenzi. Mwongeye kugaruka ngo mwumve bimwe byerekeye Imana. Nini byiza gose. Mufate igitabo kigira gatatu, turaraba ingene b'Isirayeli banesheje abansi babo. Twese turifuza kumenya ingene twonesha abansi bacu, siko none. Reka rero ndababwira ingene bigenda. Nuko rero turabe ku gicapu ca mbere. Umunsi umwe Abamaleki baje kurwanya Abisirayeli. Mose niwe yari umukuru w'Abisirayeli, ariko yari ko arasaza. Atora uwundi muntu yitwa Yosuwa kugira ngo abe umukuru w'abasoda. Aramubwira ati, raba bantu bamwe mugende murwanya Abamaleki. Nuko Yosuwa abigenza nk'uko Mose yamubariye. Mose na Aroni na Huri baduze hejuru ku musozi kugira ngo barabe ingene urugamba rugenda. Igihe Mose yaterura amaboko akayashira hejuru y'urugamba Abisirayeli baranesha, ariko ayashize hasi Abamaleki nibo baca banesha. Haciye umwanya utari muto amaboko ya Mose yararushe, hanyuma barondera ikibuye kinini ya kugira ngo Mose yicare ko, maze Aroni na Huri baja ku mpande ziwe zose bamusegura amaboko. Babigenjeje gutyo umunsi wose kugeza izuba rirenze, nico catumye Yosuwa n'ingabo ziwe bashobora kunesha Abamaleki. Abisirayeli barashoboye kunesha abansi babo b'Abamaleki kuko Imana yari kumwe nabo. Igihe cose Mose yarateruye amaboko hejuru y'intambara, Abisirayeli baranesha, mugabo arushe akayashira hasi Abamaleki nibo baca banesha. Iyo hataba Mose na Aroni na Huri hamwe n'abasoda, ntibari kunesha, no kuvuga yuko bose bari bakeneraniye. Uko niko natwe bimeze, twese turakeneye gufashanya, ntidushobora gukora ibikorwa by'Imana twenyene. Zingurura ku gicapu cya kabiri. Mbega muribuka inkuru yo mu gitabo cya kabiri, igihe Imana yasezeranira abantu bayo yuko izobaha igihugu cy'i Kanani. Imana ntiyabyibagiye. Imana ibarira Mose itiraba umuntu umwe mu miryango 12 bagende badabe igihugu cy'i Kanani kugira ngo bakubwire ingene kimeze. Bagende bihweze barabe igihugu uko kimeze, yuko ari ciza n'abantu baha ingene bari, hanyuma bazane no kubyeze byo muri icyo gihugu. Abo bagabo 12 baragenda, baragaruka haciye iminsi 40. Babiri bo muri bo bitwa Yosuwa na Kalebu bazana inkuru nziza, bavuga ko igihugu cyari kimeze neza, kandi bazana n'ibyeze byo muri icyo gihugu byiza biryoshye cyane. Umusuko w'imizabibu bari bazanye waruremereye cyane ku buryo atamuntu umwe wenyine yari gushobora kuwuterura. Ariko abandi bakuru bashika kuri 10 bobo ntibavuze inkuru nziza. Bavuze bati, egome nivyo ivyo Yosuwa na Kalebu bavuze n'ivyukuri, batariko kandi hariya hariho ibigabo birebire cyane by'ibigatanya, kandi n'ibisagara byabo bizitijwe amabuye. Ivyo byatumye Abisirayeli bihebura bumva batagomba kuje Kanani. Kalebu arababwira ati, dukwiye kuja imbere tugende dufate igihugu, turashobora kubanesha kuko Imana iri kumwe natwe. Ariko abandi bantu bobo baragize ubwoba biyumvira yuko batobishobora. Ivyo byatumye Imana ishavura kuko batayizeye. Ivyo byatumye rero Imana ituma abantu bose badashobora gushika muri cya gihugu, bagumye bayerera kumara imyaka 40 bari mu bugaragwa. Ni bibi cyane kubona tudashobora kwizigira Imana. Rimwe rimwe haraho usanga ibintu tubifata ku ruhande rubi, siko? Yamara asanga Imana iri ku ruhande rwacu, mbega hari ikindi kintu tuba dukeneye, cyangwa hari uwundi tuba dukeneye? nta kintu na kimwe gishobora kudushikira imana itacemeye nico gituma dukwiye kuyizigira rwose tuzingurure ku gicapu cha gatatu Mose amaze gupfa yaciye asubirirwa na Yosua abumukuru wa Isirayeli Imana ibwira Yosua iti haguruka ujabukane aba bantu uruzi rwa Yorodani mushike mu gihugu cy'Kanani kuko nakibasezeraniye yuko nzokibaha Imana yongera kubwira Yosua iti nta numwe azoguhagarara imbere nzobana nawe nkuko nabanye na Mose Isandugu y'isezerano yarimwo vya bisate vy'ivyagezwe 10 Imana yari yarahaye Mose Abari wibonyene nibo bari bemerewe kurerura iyo sandugu y'isezerano. Umunsi umwe abakuru b'Abisirayeli babari abantu babo bati nimwabona abari wibe bareruye isandugu y'isezerano muce namwe muhaguruka mwitegure gufata urugendo. Ntimukwiye kwegera isandugu y'isezerano mukwiye gusiga ikirere hagati yanyu nayo kingana n'ikilometero kimwe. Maze Yosua abwira barewi ngo bahaguruke barerure isandugu y'isezerano baje imbere y'ishengero yongera abwira abantu ati nimwagenda imana izobaje imbere itsinde abantu bari muri ico gihugu cikanani bageze kuri Yorodani babarewi bashorera mu amaguru muri gwaruzi bahagarara hagati amazi aca arahagarara abantu bose bacha batangura kurucamwo kuko hari amaze kuboneka inzira nimumbarire bagenzi hari uwokekeranya yuko imana itagenzura ibintu byose eka mbere namazi arumvira imana amoko yarasanzwe aba muri ico gihugu cisezerano ari ico gihugu cikanani barabantu bakomeye cyane ariko imana yarabanesheje kugira ngo ihico gihugu abantu bayo mbega wumva ko hoba waneshejwe mu bugingo bwawe uyu munsi haraho gumva yuko mengo umuntu wese ntari kumwe nawe asangwa wizeye byukuri ntukwiye kwiyumvira muri bene ubwo buryo umenye yuko imana yavuze kwizokwamana natwe naha abantu bose boduheba tugeze ku gicapu cha kane Abisirayeli bace baruhukira impande y'igisagara citwa Yeriko cari gisagara kinini ya cane gikikujwe n'inzitiro nini ya cane z'amabuye ariko baguma bugaye imiryango yose kugira ngo bikingira abansi nico chatuma atawinjira canke ngo asohoke Imana ibarira Yosua iti ngiye kugabura igisagara ci Yeriko mu maboko yanyu mwe n'ingabo zawe muzokikuza iki gisagara mu minsi itandatu ku munsi wose mukikikuza rimwe ukwiye gutora abarewi bazogenda imbere y'isandugu y'isezerano kandi bazoba bafise inzamba ku munsi ugirindwi wewe n'ingabo zawe muzozunguruka ico gisagara kumara ibihe tangabondwi hanyuma abaherezi n'abarewi bazoca bavuza inzamba maze bazovuza akandi kamo kinzamba karengere hanyuma abantu bose bazoca bavuziriza induru icarimwe maze bya bibambazi by'uruzitiro rw'Yeriko bizoca bisenyuka maze abantu bawe bazoce binjira mu gisagara batikize abantu bose nibikoko nibitungano byose biri muri cyo ariko muze mufate izahabu nifeza n'ivyuma mubishire mu ihema ryanje gibonaniro mubisanzwe mwiyumvira yuko abasoda bahora bagwana batyo oya suko bihora bigenda nibaza yuko Abisirayeli babonetse nk'ibijuju imbere y'abantu b'Yeriko Imana niyo yarwaniye Abisirayeli ariko kandi Abisirayeli nabo bategerezwa kumvira amajambo yose Imana babwiye naho byaboneka yuko umengo nta bwenge burimo mwene data wibuke yuko imana igomba yuko tuyumvira naho amajambo yayo yoba meze nka yubwenge buke canke yubupfu ici imana igomba nuko tuyikurikira kandi yasezeranye kwizobana natwe turabe igicapu ca gatanu hari kindi gisagara citwa hayi Yosuwa yatumye abantu bamwe ngo baze kuraba uko kimeze abo bantu bagarutse bavuze ko aragasagara gatoya hakeneye abasoda bakeya bo kukarwanya nuko Yosuwa yumvira ijambo ryabo atuma abasoda bakeya bo kuza kurwanya ico gisagara mbega mwibaza ko habaye iki oho ntiwora uko byagenze abihayi barabirukanye barabanesha kandi Yosuwa n'abantu biwe barababaye cyane baciye bitandamurira ku impuzu biyorera umukungugu mu mutwe baca baryama imbere y'isandugu y'isezerano kugira ngo berekane umubabaro bafise Yosuwa abaza Imana ati mbega niki kivyagenze gutya erega abansi bacu nibavyumva bazoza badutikize twese Imana ibwira Yosuwa iti haguruka usubira urabe ibintu neza kuko abisirayeli bancumuyeko hari ibintu banyegeje mu mpisho kandi nari narababujije nkavuga yuko bakuye kubihonya byose igihe ingabo zaja gutera igisagara ci Yeriko harimo umuntu umwe yacumuye kuhoraho yafashe ibintu bimwe byiza byiza abikura mu gisagara ci Yeriko aravyiba agenda kubinyegeza mu ihema ryiwe yeyumviriye yuko atanu umwe aza kubibona mupfi kuri byari byiza gose ntibyari bikwiye gutabwa ariko rero uko biri kose yari yarenze cagezwe c'Imana mwene data mbega wiyumvira yuko woshobora guhenda Imana wo kwibaza ko woshobora kuyinyegeza ibintu ariko ntushobora kumbure ubishoboye haraho wonyegeza ibintu ukabinyegeza abagenzi bawe canke abavyeyi bawe canke umugabo wawe canke umugore wawe canke ababanyi canke abigisha ariko hari naho uwo bigira kumara iminsi canke imyaka ariko amaherezo ukuri kuzoteba kuboneke ukuri niko kuzokwama kunesha ariko kandi ntushobora namba kuzigera n'umunsi n'umwe unyegeza ibintu Imana Imana irazi ivyiyumviro vyacu n'imigabo yacu irazi ikintu cyose igicapu cya gatandatu Yosuwa akoraniriza abantu bose imbere y'Uhoraho Imana yerekana yuko umugabo yitwa Akani ari we yakoze ikibi hanyuma akazanira umuvumo ihanga ryose ry'Abisirayeli maze Yosuwa abarira Akani ati ndakwinginze umbarira ukuri akanaramwishura ati nivyo ukuri nacumuye kuhoraho nivyo ukuri narabonye bya bintu ndavyifuza cyane nja ndavyakira ndabitwara nimugende mu ihema ryanje musanga navyimbiye mu kuzimu nuko Yosuwa atuma abantu ngo baze kuraba ivyo bintu maze abantu bafata Akani n'umugore wiwe n'abana biwe n'ibitungano byose bari bafise babatwara inyuma yaho bashagaje babatera amabuye bose barapfa n'ibintu byabo babitongoza umuriro nuko uburake bw'Uhoraho burahwama aca abwira Yosuwa ngo afate abantu babahizi baje kurwanya ca gisagara cihaye ubuho rero ntabwo babari bagifise kuko bari bazi yuko Uhoraho ari kumwe nabo bagenzi banje nimumbarire mwakuye mu icigisho nyabaki muri iyi nkuru mwumvise icambere coco twize nuko Imana idusaba kumvira rwose ica kabiri icaha cy'umuntu umwe kirashobora gutuma abantu benshi bameregwa nabi ingabo nyinshi zarahatikiriye igihe zaza kurwanya igisagara cihayi kubera icaha cha Akani ubugira gatatu Imana n'umucamanza gororotse twebwe twoshobora kwibaza ko bitari bibereye yuko abantu bose bo kwa Akani n'ibintu byose bihona kubera icyaha cy'umuntu umwe gusa. Ibyo ntidushobora kubitahura twebwe, ariko Imana yoyo turazi yuko igororotse kandi kurikiza ubutungane. Ibyo yakoze nibyo byukuri kandi bibereye. Ikigira kane, turabona neza yuko tudashobora kunyegeza ikintu na kimwe ngo tugihishe Imana naho twogerageza ukungana gute. Turabe igicapu cindwi. Abantu b'Igibeyoni bagiraniye amasezerano y'amahoro n'Abisirayeli maze babana mu mahoro. Umwami w'i Yerusalemu yari yarumvise yuko Yosuwa n'ingabo ziwe batikije Yeriko nihayi, kandi yarazi yuko abantu b'Igibeyoni bazi kurwana cyane, arabatinya hamwe n'abantu ba Yosuwa. Nuko acasaba abandi bantu kugira ngo bamufashe kurwanya Abisirayeli. Nuko umwami w'Igibeyoni asaba Yosuwa n'Abisirayeli bose kugira ngo bamufashe kurwanya Abamori, maze Imana imubwira ngo ntatinye kuko azobana nawe. Muri iryo joro ryose ingabo z'Abisirayeli zirara ziragenda zifatanya n'Abigibeyoni kugira ngo zitonde urugamba rwo kurwanya Abamori. Imana yatumye ingabo z'Abamori bacika ivutu babonye ingabo za Yosuwa n'Abisirayeli bose. Abatari bake bo mu ngabo z'Abamori barapfa, bamwe bamwe bagenda barapfa ingenda, Imana ibarekurira kurubura rurabatikiza barahona. Maze Yosuwa aravuga ati, zuba hagarara ku musozi Gibeyoni, nawe kwezi uhagarare ku kiyaya ci Ayaloni. Uko niko byagenze kugeza ingabo z'Abisirayeli zimazigabo ingabo z'Abamori. Mugenzi, ntidukwiye gutinya ikintu na kimwe igihe tuzi yuko Uhoraho ari kumwe natwe. Hari kibazo rero, mbega twomenya dute yuko Imana iri ku ruhande rwacu? Inyishu rero niyi, turashobora kubimenya mu gihe imitima yacu itanduye tukaba tuzi neza ko atacaha kitwagiriza mu bugingo bwacu. Nta buryo buriho bw'uko Imana n'icaha bishobora kubana mu bugingo bwacu. Umviriza icyo ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya gatandatu ku murongo wa 24 havuga, nta usaba abami babiri kuko yo kwanga umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Igicapu cy'umunani. Nk'uko Imana yari yarabisezeraniye, haciye igihe gitoya igihugu c'i Kanani cegukiye Abisirayeli. Nuko rero Yosuwa yari amaze kugera mu zabukuru, acatumako abakuru b'Abisirayeli n'abarongoye imiryango yabo yose arababarira. Nimwumvire ibyagezwe n'amabwirizwa yose Uhoraho Imana yageze Mose, ntimusige na kimwe muri yo. Ntimutse mukurikize ingeso z'abanyamahanga batazi Imana, ariko muze mwizigira Uhoraho. Nimwafatanya n'abanyamahanga mukabashingira abakobwa banyu canke abahungu banyu bakabasaba abageni, mumenye neza ko Imana izobareka kandi ntimuzosubira kunesha abansi banyu. Mwese murazi yuko Imana yabahaye ibyo yabasezeraniye, nta kintu na kimwe mu byo yabasezeraniye kitashitse. N'amasezerano amwamwe mudashima nayo nyene azoshika. Nk'akarorero, nimwahindukira mugatera Imana ibitugu, nayo izobareka mutsindwe n'abansi banyu. Mwubahe Uhoraho mu mukorere n'umutima wose. Mukure hagati muri mwebwe Imana z'abanyamahanga n'ibigirwamana byose basogokuruza banyu basenga. Nimuhitemwo uyu munsi uwo muzosaba, nambari z'amana za basogokuruza canke Uhoraho Imana yanyu. Ariko jeho n'abo mu nzu yanje tuzoguma tugendanira Uhoraho. Abantu bamaze kumva ivyo Yosuwa ababwiye, barasezerana yuko bazokumvira Uhoraho, nuko Yosuwa arapfa bamuhamba mu itongo ryiwe ubwiwe. Mugenzi wanje, mbwira nawe, mbega uwukorera ninde? Mbega usenga ibintu canke ibigirwamana nk'uko abantu babikorera muri iki gihe canke ukorera Uhoraho Imana y'ukuri iri mu ijuru? Mbega watahuye icyo Yosuwa yagerageje kubwira abantu? Ntushobora gukurikira Imana ngo uyihe uruhande rumwe gusa. Ku munsi w'Imana mu gitondo wari hehe? Wari mu rusengero. Aho rero ni byo kandi ni byiza. Ariko mu yindi minsi yo hagati mwiyinga wamye uri hehe, cyane cyane ku mugoroba? Wibuke yuko udashobora gukurikira Imana ngo uyihe igice kimwe gusa. Turabe igicapu cy'icyenda. Yosuwa amaze gupfa, Abisirayeli bibagiye isezerano basezeraniye Imana, batangura gusenga ibigirwamana by'Abanyakanani, maze Imana ibatera ibitugu ibagabura mu maboko y'Abanyakanani, barabaganza babagira bagurano kumara imyaka 20. Abisirayeli rero bace baja mu ngorane zikomeye, batangura gutakambira Imana. Hariho umugore yitwa Debora yama yicara munsi y'ikigazi, maze abantu bakaziwe kugira ngo abacire imanza. Umunsi umwe Debora atumako Baraki aramubwira ati, Uhoraho Imana araguhaye iki cyagezwe. Londera abahizi 10,000 ugende urwanye Sisera n'ingabo ziwe, nzobana nawe kandi nzoguha intsinzi. Baraki aramubwira ati, ibyo ni byo, ni wajana nanje ndemera kugenda, ariko nutemera kujana nanje singenda. Maze Debora aravuga ati, ego me ndemera yuko tujana, ariko uko biri kose nitwajana intsinzi ntiza kuba rwawe, kuko Uhoraho aza kugabura Abanyakanani mu maboko y'umugore. Nuko baragenda. Urashobora kwibaza ukuntu Abisirayeli bibagiye Imana n'ingoga? Bari basezeraniye Yosuwa yuko bazokorera Uhoraho wenyine, ariko baravyibagiye basubira inyuma basenga Imana z'abasogokuruza babo. Ni byiza byose Imana yari yarabakoreye baravyibagiye. Ariko sinzi ko hari icyo wamaze kwitegereza. Igihe cyose bagize ingorane, mbega birukira kuri inde? Birukira ku Mana. Ni kuki batambaje bya bigirwa Mana byabo? Ni kuko bari bazi yuko ivyo bigirwa Mana bitagira ubushobozi. Bamwe bamwe muri twebwe hari aho dushobora gutwengera mu ijigo tuvuga ngo nta Mana iriho. Ariko iyo tuguye mu byago, uwo dukunda kwambaza ubwa mbere ni inde? Tuzingurure ku gicapu cy'icumi. Nuko Debora, Baraki n'ingabo z'Abisirayeli bafata urugendo baja ku musozi Tabora. Nuko Sisera nawe akoranya ingabo ziwe zari nyinshi cyane nk'umusenyi wo ku kiyaga, bafise n'ibirwanisho, ariko Abisirayeli bari bafise inkota gusa nizo barwanisha. Debora abwira Baraki ati, jimbere kuko Uhoraho Imana ari kumwe nawe kandi araguha intsinzi. Nuko Baraki afata ingabo ziwe 10,000 batera Sisera n'abantu biwe, maze Uhoraho atera inzoberanya mu ngabo za Sisera barasubiranamwo, maze Abisirayeli barabanesha. Sisera wenyine niwe yacitse yiruka ku maguru. Mugenzi wanje, nagomba kukubwira yuko iyo turwanya abansi bacu, kumbure ntidukeneye ibirwanisho byinshi, asanga Uhoraho ari kumwe natwe. Ikibazo, mbega umwansi wawe ni inde? Kumbure ni mpwe muzihumanye, canke nabakurega bakuvuga nabi ngo uve mu kazi, canke umwansi wawe nibisuma utinya mu ijoro? Wibuke ntidukwiye gutinya, asanga Uhoraho ari kumwe natwe. Inyishu nayo ngiye. umwasi wacu mukuru ni Satani agerageza kwamadutera ubwoba ahari ubwoba rero nta rukundo canke umunezero biharangwa tugeze ku gicapu ca 11 Sisera rero mu guhunga yagiye ariruka ashikira mu ihema ry'umugore umwe yitwa Yayeli Yayeli rero hamwe n'umuryango wa Sisera zari inshuti nico gituma Sisera yari yizeye yuko Yayeli aza kumurinda neza ntiworaba ukuntu Sisera yararushe kandi yarashonje mbere ananyotewe nuko Yayeli amuhamata aranywa hanyuma acara sinzira Sisera amaze gusinzira Yayeli arayomboka afata inyundo azana n'urumambo arumutobekeranya mu mvuri dahita rushikano hasi igihe Baraki yazariruka arondera Sisera Yayeli yaciye amusanganira acamwereka umuvyimba wa Sisera ahurambaraye mugenzi rimwe rimwe haraho tugerageza kwiruka no kwinyegeza tukinyegeza haraho twirukanga tugahungira kubo twiyumvira yuko abagenzi bacu kugira ngo batunyegeze ariko biravye vyukuri usanga tarabagenzi nabigira abagenzi bacu baronsa karyo barashobora no kutugurisha nta hantu na hamwe nyaho ho guhungira uretse ku mana gusa umviriza muri Zaburi ya 46 ku murongo wa mbere ico havuga imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu numufasha atabura guseruka mu magorwa wibuke yuko atawundi mugenzi ariho angana n'imana imana yonyene niyo ishobora kutuzigama kandi ikatubera umwizigirwa wibuke kandi ko tawundi numwe kwisariho yoshobora kwinyegeza imana zingurura ku gicapu ca 12 imana yahaye ubushobozi abisirayeli kugira ngo bashobore kunesha abansi babo babanyakanani nico catumye Debora na Baraki bahaguruka baririmba indirimbo yo guhimbaza imana abantu nabo baranezerewe nico gituma bahagurutse bagashima imana baranezerewe kuba bafise umurongozi ameze nka Debora na Baraki baranezerewe cyane barashimira na Yayeli wewe yaronse ubutwari bwo kwica umwasi wabo barahimbaje cyane barashimagiza Debora na Yayeli Mbegura amaze kubona yuko rimwe rimwe Imana ikoresha abanyantege nke kugira ngo atsinde abitwa abanyenkomezi muri iki gitabo twarabonye neza ingena abisirayeli bara abanyantege nke ariko Imana yarabakoresheje kunesha abansi babo bakomeye ibibambatsi by'Yeriko byari bikomeye cyane ariko Imana yakoresheje ijwi n'akamo ka Yosuwa n'abasoda biwe ibibambazi birasenyuka ikindi gihe kandi abaherezi nabo batambukiye mu ruzi Yorodani baruhagazemo gusa ruzi rwigaburamwo kubiri haboneka inzira Yayeli yari umugore gusa ariko yarashoboye kunesha ikigabo citwa Sisera kandi yari umugabisha w'abasoda Baraki yari umugabo akomeye ahambaye ariko ntiyashoboye kuja ku rugamba kugeza ajanye n'umugore yitwa Debora icatumye aba bantu b'abanyantege nke bakomera cyane wibaza ko ari giki nivyukuri ni kuko Imana ariyo yabafashije nitwabandanya kumviriza kuri iyi kasete turabona neza ingene Yesu Kristo umwana w'Imana yaboneka ko ari nk'umunyantege nke ariko yaranesheje Satani nta wundi numwe yobishobora nta nuwigeze abishobora